Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro bya radio mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mwiri beneza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Federica Nkundikije, ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cyahariwe urwaruka y'iminsi yose kwa Mungu haya mango, uyu munsi twahisemo kungurana ubwenge n'abakiri bato. Kenshi na kenshi usanga ribo bahanzwe n'ikibazo cy'ubushomeri. Turayaga ku bijyanye n'ukuntu umuntu ashobora gutanguza ibikorwa byo kwiteza imbere mu butunzi agahinduka umukoresha wikorera utwiwe canke umugwizatunga. Gufata ingingo rero yo kwikorera n'ibintu mu ntango bisa n'ibigoye, ariko n'ibintu nkuko byibonekeje ku banyamatungo batari bake bishobora kuba ingirakamaro. Nimwe mu bintu tugiye kuyaga n'abakiri bato hamwe n'inararibonye mu byerekeye kugwiza itunga canke gutanguza ibikorwa by'ubudandaji byo kwiteza imbere no guteza imbere abandi n'umutima wo kurinda hamwe no kwiyemeza gufata inzira nshasha. Turavuga kandi ku bintu ngenderwa ko bikenewe gusuzumwa imbere yo gufata ingingo yo gutanguza ibikorwa byo kwiteza imbere mu butunzi, hari byo bita SWOT analysis mu rurimi rw'Icyongereza. Turarabira hamwe kandi n'uburyo bwo kugwiza abaguzi hamwe n'amasoko. Abatumire bacu ni Lionel Mugisha, umuyobozi nshingwa bikorwa mu ishyirahamwe ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryitwa La Hola Global Consulting, remesha arigisha kandi muri kaminuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe no mu Budagi ivyigwa vyerekeye kugwiza itunga. Ajejwe kandi programme internationale muri kaminuza Alliant University yo mu manuko bw'intara ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwaramutereza Lionel Mugisha.
Amahoro neza Cedric.
Murakomeye.
Ego me.
Yaho buraca ahiwanyu ndabona umwe ngo turakuvye wowe.
Oya na mahoro atuvyuka kare.
Ego twebwe ni saa 4 ni saa zingahe ahiwanyu?
Aha ni saa moya mu gitondo.
Saa moya mu gitondo urumva wamaze kuvyuka.
Ego me.
Ego turaba turi kumwe kandi n'umushya ntavyane ndi kuri yo turaca mu rondo ya kuri telefone ari mu Burundi nawe nyene akurikiranira hafi ibikorwa byo kwiteza imbere na entrepreneuria. Turabandanya tumurondera gushika tumubone rero, ariko reka mukurindira dutangure kuri we Lionel Besha. Ijambo entrepreneur rivuga iki? Umuntu ahitamwo kwikorera utwiwe aba ari umuntu kabuke?
Ego ijambo entrepreneur ikintu nigihe umuntu abafise iciyumviro cyo kudandaza hanyuma akagishira mu ngiro. Hajya abantu benshi umuntu yamafise iciyumviro abonye ibintu akavuga iki kintu kirashobora guhinduka kikaba ciza, ariko umu entrepreneur or changa entrepreneur mu Cyongereza icyo abonye ikintu akabona ko ashobora gutuma icyo kintu kimera neza ari nk'ikintu abantu bakoresha canke ahantu ibikorwa abantu bakunda gukoresha, arashobora kuraba ukungene ashobora kuzana bishasha canke akongereza akabigira neza ivyahahora hanyuma akabona gushobora no kubigurisha. Niho umu entrepreneur aboneka, arabona ikintu agafata icyumviro ciwe akagishira mu ngiro, ariko ingingo nyamukuru nuko ico kintu ashobora kugihinduramo bikaba urudandaje agashaka kubidandaza
aho niho hari kibazo mushana idendemesha kuko abantu benshi hari bagira ivyimbyo byiza by'ibintu bashaka gutangura bikazovamwo eka business ikomeye cyane gose bigatera imbere bikunguka ariko ikintu gihambaye cyane gose nuko kenshi na kenshi ingingo badashobora kwifata tuvuge nk'umuntu ariko arakora afisanzwe afite akazi afata amafaranga akwiriye ku kwezi hari gihe kenshi na kenshi ashobora kuba afite icyimbo cyiza cyo kugira atanguze nka business ariko akumva kumengo ntiyota akazi hari ikintu rero kiba gihambaye mu entrepreneur n'uwo mutima w'ukwirinda ukurinda ukava mu nzira zisanzwe ugatangura ibintu bishasha ivyo ntivyo barivyo
ivyo nivyo ivyo nivyo ariko kindi nacho nuko urabona biva no kungene mibihugu vyinshi ibintu vya entrepreneur bijana cyane n'imico ariho mibihugu vyinshi ravye muno mu mico cyane cyane mico kwisi imico iratandukanye hariho imico abantu sanga okudandaza ari kintu canye kiri mu mico hariho nabandi sanga okudandaza atari kintu canye kiri mu mico cyane cyane urazwe ho mu bihugu byo mu yaga bigari kuva na kera ega abantu bari ronderera ibyabo bakarima bakorora bakironderera ibyabo ariko mu mico ya kera ukudandaza ni kwari ikintu gikomeye atari ibintu bahora bagira nyene kugenda kurondera nk'ikintu bari bakeneye bakagenda bagakaba bagatanga ibyo bafise bakagurira nibindi ariko muri iyi myaka rero nk'umuntu afise akazi aho afise icyumviro yogerageze igikuru nukugerageza
arivyo no mucongereza kenshi nk'umuntu agira ibintu nk'ivyo ni bamwe bita risk takers w'umwatakanare uteza kubahuka ugatanga ikintu gishasha se
egome urumva abantu benshi batinya kugira gufata risk urumva kenshi abantu yo bumvise umudandaza ikintu cambera abantu bama biyumva bibaza nuko babaye abadandaje bazoca baronka amahera ubwo nyene ariko sivyo igikuru nuko iyo utanguye kudandaza urabanza ukiyumvira ikintu ushaka kudandaza hanyuma umuntu akacandika neza akandika imigambi yiwe ico ashaka kugira ico ashaka gushikako hanyuma akaniyumvira n'uwo muntu azokigurisha ko ico ashaka cyane cyane iyo umuntu agiye muri iyo ntumbera akiyumvira umukiriya wiwe akiyumvira uzogura umuguzi akiyumvira icyo umuguzi akeneye akaraba ikintu umuguzi akimushikirije umuguzi amwavuga yego aha ndashimye nzohora nza kugura icyo kintu nicyo umuntu abanza gushimikira ko kubera kenshi uyu muntu atanga kwiyumvira kudandaza agatanga kwiyumvira amahera ibintu byo kudandaza ntivyoroshe kuko mu myaka ya mbere ubanza gushyiramo amahera menshi imbere yuko haza amahera
icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose ni cyumviro cyiza cyane rwose mushikirije kuko kenshi na kenshi utangura urudandaza ntucuronka inyungu uno nyene n'ibintu bifata igihe kirekire ikindi kintu mbonye no gumana muri ibyo bintu uvuze cyane rwose ni kuraba kwiga cyane rwose umugambi ushaka gutanguza kuko kenshi na kenshi ikintu cyica abantu nuko usanga kenshi abantu ntibiyumvira bashaka gukorera ku yindi migambi yari hasanzwe ariko utanga imigambi mishasha n'ikintu iyi minsi yose cyiza mbwa ukabanza nk'uko wabivuze ukabanza gutoza neza ukaraba le besoin ukaraba icabanye abantu bakeneye ukaciga neza nk'uko wabivuze none mu ntambamye naho nko mu Burundi muri Amerika turazi ko hari abantu bashobora kugira umutahe bafise icyimbo cyiza bafise ibintu batohoje banonosoye neza nk'uko wabivuze bagenda ku bantu b'abanyamatungo baja ku mabanki bakagurisha umugambi wabo bakavuga neza bakaronka umutahe icyo kibazo kiri mu bihugu bikiri mu y'amajyambere dushizemo no Burundi
ego icyo ni kibazo gikomeye kuko ego nibihugu biri mu nzira y'amajyambere urumva ugutangura kudandaza naho urumva iyo uri umuntu ariko aradandaza urumva adandaza mu gihugu urumva hariho ibintu byinshi rero byo mu gihugu bifasha nyene umudandaji nk'ibintu by'amategeko nk'uko ngene umuntu yatanguye urudandazwa bifata igihe kingana gute bisaba amaheranga na gute abadandazwa hariho amategeko abakingira ibyo byose birakenerwa kugira abadandaji bashobore gukora bidegenzya bashobore gukora neza bakora icyo bifuza bashira imigambi yabo mu ngiro amahera bashobore kuronka inyungu abari bateguye batarenze kugira ingorane ziciye nk'amategeko ari hirya no hino nk'ino rero muri Amerika abadandaji rero baba bato bato cyangwa abadandaji bakuru bakuru iyo nk'ubu babonye nk'itegeko rimera nk'iribagora cyane mu bintu badandaza cyangwa haje nk'itegeko rishashe rizoshobora kubazanira ingorane baregera ababaserukira abatwara abari muri leta bakabegera bakabibamenyesha akabwira iri tegeko rishasha cyangwa iri tegeko rihari rituma yuko twebwe abadandaza tudashobora gukora neza hanyuma bagasaba yuko iryo tegeko rihindurwa icyo kintu nacyo nicyo kintu abadandaji benshi nko mu bihugu bikiriko biratera imbere abadandaji benshi kenshi ntibegera ababatwara mu nzego za politiki ngo bababwire amategeko yo babagoye ikindi nacyo ikindi cyo gifasha abadandaji ni uko nk'ubu bagerageje nko kubagabaniriza amatagisi cyane cyane nk'abadandaji bakitangura ibikorwa bito bito bakabaganiriza amatagisi washaka habonetse n'uburyo bakabafasha ibyo nabyo birafasha cyane abadandaji gutangura kubahuka gutangura ibikorwa byabo no kubishyira mu ngiro
turavye naho mu zindi ntambamye urwaruka mu kigihe nk'uko twabivuze nirwo kenshi na kenshi usanga ruhanzwe n'ubushomeri haba mu Rwanda mu Burundi kandi no mu bihugu byinshi byo muri Afurika no mu bihugu byinshi bikiri mu nzira y'iterambere hariho ikibazo cy'umutahe kugira ngo baguhe umutahe ingurane muri banki kenshi na kenshi uba uteza kwerekana ibintu ufise icyo kintu icyo kibazo rero ikibazo gihambaye cyane rwose urwaruka ahandi tabo yindi bihugu biteye imbere urashaka kugurisha icyumviro abahinga bakaraba bagasanga icyo cyumviro kizovamwo umutaha ukomeye bakaguha umutaha icyo iyo ntambamye nk'ugaruka go itsinda gute
ego iyo ntambamye ego irahari kubera umuntu agiye nka wenyene akegera banki akavuga ngo rafite icyumviro adafise nk'ikintu agwatiriza biragoye cyane ko yoshora kuronka ideni mu mabanki cyane cyane mu bihugu bikorera atera imbere ngaha muri Amerika umuntu ashobora kuronka ideni ribaye yabaye ryo gutangura ariko nko mu bihugu bikorera atera imbere icyo abantu bakwiye kugira ni uko iyo hageze nk'umugambi wo gushyira umugambi icyumviro mu ngiro hari igihe ushobora kubyigirana wenyine ariko iyo nk'umutahe ubonye ko ufise icyumviro nicyo gituma icya mbere na mbere no kubanza ukacyandika icyumviro cyose ukandika ibikenerwa byose ukabona amafaranga azokenerwa hanyuma ukaraba uburyo ufise n'amahera ushobora gukenera kubwira ubishyire mu ngiro nk'ubu rero ubonye yuko hariho amahera uguze kubera icyo cyumviro kije mu ngiro icyo kintu rero niho umuntu ashobora kwegera abandi bagwiza tunga akababwira neza akabereka umugambi yateguye ibyo yifuza n'ukungene akaba akeneye nk'abapartenaire abapartners abantu bashobora kuza bakamufasha bakazanamwo umutahe cyane bakegera hariho n'amashyirahamwe za microfinance hariho amashyirahamwe ariko araza hariho n'amashyirahamwe n'izi zo muri za UN babonye ari abantu baje hamwe bagize ishyirahamwe bagize proje ari umugwi atari umuntu umwe ariko ari umugwi aho amahera ashobora kuboneka iyo baje ka bugwi hakobaza ari umwe
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza ari radio y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Damascene mwiriwe neza Damascene muratwumva Damascene muratwumva
ndamwumviriza mugabo sinatawe ibiganiro neza nzi ko mushobora kubisubiramo kugira ngo na kitensanga cyabo kiri hagati sinashoboye gufata neza ijambo cy'umuntu kugira ngo menye icyo nashoboye gushikiriza.
Muri hega damasene imbere yuko tubashikiriza tubibutsa muri hehe
muri Afurika y'Epfo.
Afurika y'Epfo akandi kazina ninde? Akandi kazina kawe ninde?
Ntirenganya.
Turiko tuvuga cyane cyane ku vyerekeye ukuntu urwaruka gufashwa mu gutanguza ibikorwa byo kugwiza itunga. Urabona ko mu bihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajambere y'urwaruka ruhejeje kaminuza cyangwa ruhejeje andi mashuri yose, usanga kenshi na kenshi akazi kagorana. Ariko urwaruka kenshi na kenshi kandi n'abantu bose mu bisanzwe n'abakozi bose usanga bafite ibyiyumviro byiza byo kugira ngo bashobore kwitangurira ibintu bita business. Ariko naho bafite ibyiyumviro byiza, kenshi haba intambamyi kuronka ingurane ikakuronka icyo cyiyumviro cyiza ikanugufata uwo mwete no kurinda kugira ngo utangure ibintu bishasha. Icyo nico nico turiko turayaga cyane cyane kuvyerekeye ukuntu urwaruka gutangura kwiteza imbere. Eka se urwaruka gusa n'abantu bose, eka naba bafite akazi keza bashobora kugira ibikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere abandi. Duga ku ijambo ikibazo cy'imvuro turi kumwe na Professor Lionel Remesha.
Ndaramukije nakubaha Professor Lionel umutumire.
Nera kumva duga ku ijambo mukanye gato ikibazo cy'imvuro.
Yego, icyo kibazo cya macyaje kiduga ariko urazi nk'abantu tuba tukiri bato, ingorane dusanga dufite bijyanye no kuba woronka nk'umutahe. Nko mu gihugu cy'iwacu ndi Murundi, nko mu Burundi abajene baba bamaze nk'amashuri aya kaminuza cyangwa ayandi mashuri mato nk'abanza, barahamagazwa gukora ibikorwa by'iterambere kugira ngo biyungurunganye iyo bahize amashuri. Mugabo ikibazo nyamukuru usanga gihari, usanga umuntu ashobora kwiga akamara na kaminuza adacururikiranka nk'ibihumbi bitanu cyangwa cumi ku mufuko. Urabona nawe igihugu cy'iwacu ushobora kuronka nk'ibihumbi cumi hanyuma umaze nka kaminuza ugahamagarirwa kwiyungurunganya. Urabona n'ikibazo kiragoye cyane, kiragoye ugasanga umuntu yamaze kaminuza aracasaba isabune umubyeyi usanga ari ikibazo kigoye. Ariko gusa yaba yakunda ko umuntu ashobora kuronka ukuntu yiyungurunganya akaronka uyo mutahe agakora ibikorwa by'iterambere byiwe byogenda neza.
Ikibazo kigoye
naho usanga ataco ushoboye kubera usanga nyine kuronka ayo mafaranga kugira ngo ukore nako akabizinesi.
Ico kibazo cy'umutahe icyo kibazo cy'umutahe turakigaruka ko na Professor Lionel Remesha. Ariko reka tubanze duhine ijambo kandi Richard mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Muri hega Richard?
Turi mu Burundi.
Yego, akandi kazina ninde?
Akandi kazina ni Bizimana Richard.
Bizimana, duga ku ijambo ikibazo cy'imvuro.
Ego, cy'imvuro nari mfise noshikiriza nuko nko mu Burundi uri kuraraba twebwe tuba tukiri bato n'abandi, hari igihe usanga tuba dufite ivyiyumviro kandi ivyiyumviro ugasanga birafise intumbero nyene biraboneka objectif ushaka gushikako. Ariko gusa kubera ko ubukene buhari mu gihugu c'u Burundi ugasanga birakugora kugira ngo muronke amafaranga yo kugira utanguze wa mugambi, canke naho ufite nka dukeya ukabura nk'ingene woronka uwundi mutazi bya uwongerereze.
Murakoze Charles Kaduhe ibibazo umushana he Lionel Remesha damasena na Richard wose avuze cyane cyane nk'ikibazo kimeze nka kimwe kuronka umutahe kandi ubukene butuma umuntu adashobora gutangura kwiteza imbere cyangwa gutangura imigambi naho yo bafite icyumviro cyiza. Ariko Lionel Remesha, hariho n'ikindi kibazo cyane rwose abasha gutangura umutahe kenshi na kenshi bataraba ko icyo cyumviro batanguje ari ikintu cyatangujwe n'abandi. Hariho ibintu kenshi bashobora kubanza kwihweza kugira ngo urabe ko umutaho ufise uzoba ingirakamaro. Mu Cyongereza kenshi na kenshi bavuga ati ni SWOT analysis, ukabanza ukaraba icyo urushije abandi, ukaraba n'ibintu bimeze nk'ubu, ibintu udashoboye, ibintu ingorane ufise byose ukabishyira hamwe hanyuma ukaraba n'amasoko ukaraba ibintu byose bishoboka eko ukaraba n'abandi nk'abandi boba bamaze gukora ibyo bintu ibyo byose umaze kwishyira hamwe ukabona ati uyu mugambi umuntu ashaka kurushira imbere aba bashyira ntayo babiri mubabwike ku byerekeye umutahe
egome icyo kibazo cy'umutahe ni kintu ni kibazo cyiza cyane murakoze cyane Damascene na Richard ego SWOT analysis nkuko warubivuze yuko SWOT S ni strength ni nguvu ni kintu icurushije abandi nje bituma iyo uri kurandika umugambi n'icyumviro urandika umugambi wose hakiri kare hanyuma ukandika neza ibikenewe yuzobikura amahera bizogusaba uburyo ubufise cyanke ukabanza ukabyandika hanyuma ukandika neza n'ibyo ubuze muri SWOT rero hariho ibintu ubushogoye nk'umuntu nk'umuntu umunyeshuri tuvuge yize nk'ibintu nkama nk'indimi nkama yize nk'igifaransa cyangwa icyongereza kuri universite ubu abuze ashaka gutangura kudandaza muri icyo gihe rero arashobora kubanza kiyumvira neza ni giki yoba afise kuruta abandi hari ibintu byinshi afise kuruta abandi nk'umuntu yize nk'ibintu by'indimi umuntu abazi kwandika neza abazi kwandika neza muri izo ndimi kuvugisha neza abantu icyo nacyo icyo aba ari ikintu
ubuziwe ego
ego hanyuma ashoboye rero kugira ibyo adandaza rero ashobora kuraba inzira ahantu ikintu cyose ashobora kudandaza tuvuge nk'ubu ashobora kudandaza nk'ibintu nko gufasha mu mashuri agafasha abanyeshuri nko kwiga neza izo ndimi cyangwa agafasha nk'amakompanyi amakompanyi menshi bamabandika amaraporo amakompanyi menshi bamabandika kuri ubuhinga bushasha bw'amawebusayite bamabandika ko ibintu bakora ashobora kubafasha akabagirira ibiraka ibyo byose bifasha bisaba bwa buhinga n'ubumenyi yize ashobora kubukoresha ariko ikintu nacyo nuko naho ugira umugambi munini ukawandika umugambi munini ntucushika ko uyo munsi nyene urandika umugambi munini hanyuma ugashandika ingingo amagoals ukandika ingingo ku ngingo ukungena ibintu zogendera bishikira ibintu ugenda bukebuke urashaka kuvuga nk'umuntu ashaka nko kuvuga ko azoshaka ko korora inka cyangwa azoshaka nko kugurura amaresitora icyo kintu ashobora gutangura nk'ubu akorora nk'inkoko akatangura ku bintu bitoyi akuramo inyungu akagenda arongereza hanyuma abandanyije icyo gikorwa aho rero naho igikorwa kiriko kiragenda arashobora gukorana n'amabanki akabereka ehe ndafise igikorwa cya mbere kiriko kiragira ndiko ndarimisha ndiko ndagira ndiko ndorora hariho abo ndiko ndagirira ibiraka iyo ugiye kuri banki ukabereka yuko wamaze gutangura igikorwa aho barashobora kuvuga okay reka tumuhe na makeyi turabe ku icyo gikorwa yo kibandanye
turetse amabanki ga Lionel yaremesha abagwiza tunga hariho abantu benshi baba bafite amafaranga menshi eka bashobora no kuinvestisa ku muntu afite icyimbiro cyiza nk'icyo ibyo bintu ko bitabaho cyane rwose mu bihugu byacu ni ukubera
ego icyo kintu ni ikibazo nacyo ni kimeze neza cyane kuko kenshi mu mico y'iwacu nk'ibintu byo gutanga imitahe urumva kugira umuntu aho umutahe uyundi hategerezwa kuba icyizero yuko uyo muntu ibyo ariko aravuga ko azobishikako ariko aradandaza akavuga jende umudandaji ikinshaka kuzogikora hanyuma umuntu akamuha umutahe urumva icyo cyizero nicyo iyo gihari cyanke iyo hari amategeko afasha kugira icyo cyizero kiboneke abagwizatunga barashobora gushyiramo imitahe nk'ubu egome
icyo cyimviro cyo kwizerana no gushikiriza icyimviro gikomeye cyo kudandaza abantu bose bashobora kwizigira turakigaruka ko ariko ngomba mpe ijambo kandi umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe Soter muriwe neza
muriwe
Niriwe neza Soter, muri higa Soter.
Ni twakwiza Soter ndi Bujumbura mu Burundi.
Yego, murafite kibazo, murafite cyumviro?
Ni cyumviro nagomba gutera na cyane cyane mvuga ko kubijyanye n'intu zo kuronka umutahe cyane cyane hafi kugwaruka no mu gihugu cyacu.
Yego.
Biragoye ko abagwiza tunga batwizera kuko ubu ubwati ataki na kimura akora kibonekana nebumva naguha amahera yanjye muzavuye aho avuga ati wowe banze ubwire ibyo ukora ndaguhe mbona n'ukuntu wunguha kugira ndaguha amahera yanjye kuvuga biragoye kuduha umusare hanyuma ikindi cya kabiri ndagira mvuge ni ku bijyanye no kuronka umutahe bavuze ngo twohera ngo kutuma duto duto ariko ubuntu ikintu ntashima kugwaruka mbona ni uko benshi usanga bahahamira kubera ku bintu bikaze cyane by'amahera menshi kandi ibyo bito bito nyine ari byo ushobora gukora uhereye no mu muryango wanyu hari ibintu no mu Burundi tuvuga ngo kubitsa ugasanga uhereye nko ku mbene cyangwa inkoko bakubikije ugasanga irakugiriye akamaro nije shofasha kuko abantu bavuga ati guhera ku tuntu dutoya ngo nta kivamo bakaca biranda ntibashyiremo ingufu n'utuntu dutoya uraduhera ko ugashyira kure.
Yego, murakoze kwizera Soter. Reka duhe n'ijambo kandi Frederic umushyirantare Lionele araba bishyurira rimwe. Frederic, muriwe neza?
Muriwe neza, Frederic nkundikije.
Muriwe neza, muri hega ya Frederic, mutwibutse?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Bujumbura kandi kazina?
Nishimira Imana Frederic mukwishyira mu gihugu zo mu nzu twiteze imbere.
Yego, ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turi kumwe.
Jecho nagomba kubanza gushikiza urumva kimwe n'ikibazo kinini cyumviro. Iki gihugu cyacu uri kuraraba dufatiye kwijyabuze urukundo rwaraheze mu banyagihugu bo mu gihugu cyacu. Kuko nk'akaro rero iki gihe iyo umuntu ari karagerageza kwiyungunganya kugira arabe ukungene yoshobora guteza imbere cyangwa yashyire nk'utuntu kudushyira hamwe kenshi iyo uri kuri adodoro ubabwira abantu kindi ko ndakora uku yiraba ukungene bufasha mbere washaka n'aya maminisiteri usanga bigenjwe usanga rimwe rimwe bafatira kuri nkunzi ku kimenyane cyangwa ku mugambwe uba urimwe ubuherereyemo ntibashobora kugufasha urumva utari muri bo. Kuko nk'akaroro rero ushobora gutanga genda umuntu sishyira hamwe ujya wakoze mu mazu ndiko ndafasha kenshi naragendageje kuca henshi ndabura umuntu yofasha mu nyuma turavuga ngo turagira ati hinge mpindura umukenyuro ndagira umugambi wo guhinga utuntu tw'udusabune urazi nko mu gihugu cyose nta munyagihugu n'umwe adakoresha isabune aho hose nkagerageza kwegera abantu uraba kumwe mwo dufasha karabuze n'umuntu n'umwe ushobora kudufata mu mugongo iyo hagize naho ugira ngo agufashe uzawumva amatelefone ngo abo bantu bava inyuma ngo reka ngo turi kumwe nabo urorero bwinshi umuntu yo gutanga ngo reka ngo ntiyore mu mugambwe ntituri kumwe nabo kandi ubona ukajya tubaza nagira umuntu yoraba ukungene umuntu yikagerageza kuraba ukungene yotera imbere hanyuma hakagaruka rwa rukundo mugore kiri utangaza ni ukubera aha mu gihugu cyacu abantu benshi barasenga Imana yuko abantu basenga Imana y'ukuri cyane ko tubona Imana ijambo ry'Imana itubwira ati dukundane ukunde mugenzi we nk'uko wikunda wenyine ubwo ugasanga abantu benshi bishinga gutunga bonyine ugasanga umuntu afise amazu menshi amamodoka menshi meza meza mubwo wumva wagira ati njye mpano muriyoni n'umwumva niko niyunganya mu buryo ntagufasha nta na kimwe akabazo no batuwe mutumire mbo wabafise umutima uwe wo kugira bumvishe nk'abantu bagifise umutima w'urukundo wo gufasha kunyine bushika mu banyagihugu bato bato kugi bashobore kubafasha mu migambi yabo kuko urumva ni kwa kundi urumva bamwe bavuga ati munda harari nzara hakazinduka inzigo urumva ntituzokwigira gutera imbere mu gihugu cyacu umwanya hataraboneka urumva abantu bafise urukundo kuri twebwe abanyagihugu bato bato urumva tuba dufise umugambi wo kunyumwe nganya kugira tugeze imbere. Murakoze Imana ibaheza.
Murakoze Frederic Nshimirimana. Ikibazo gihambaye ariko nibaza ko na Lionel icyo kibazo ataza gushobora kugitorera umuti ikibazo cy'urukundo urukundo eka ibintu bisabwa kugira ngo uronke ntituzi rero kuri ibyo bintu ari ibintu biri ahantu hose ariko n'ikibazo kigoye nashaka Lionel mesha mutangwe mu ishuri ikibazo cya kwizera Soter we bavuga ati nyabuna kwizera na biragoye abanyamatungo ntibashaka kubaha ntashaka kubizera kugira babahe ingurane, ariko ni bimwe twavuga mu ntango ko kenshi na kenshi umuntu azanye icyumviro cyiza mu bindi bihugu bibanze gutera imbere, si banke gusa muhideni, eka n'umuntu ashaka guteza imbere abandi no kwiteza imbere nawe nyene, kuko nk'umwabivuze Lionel ashaka kuba umupartenaire muri icyo cyumviro ishasha cy'ukudandaza, ugasanga kenshi na kenshi baratanze ingurane. Ibyo bintu ni kuki bitabaho hariya, nico kibazo cyo kwizerana cya kwizera soter eka mucemu jana kuri cyo kibazo cha Frederic Nshimiyimana nawe nyina avuga ati nyabuna naho umuntu abafite imigambi myiza urukundo rurakenewe.
Ego mu bintu mu migambi uri kuri radandaza ibintu byo kwizerana ni bintu bikomeye cyane, kuko iyo umuntu ari karashira yari karadandaza akora ibikorwa icyo kintu yo uri kusaba amahera y'abandi, abo bantu ifoko bagira icyizere yuko amahera yabo bashizemo bashobora kuzoyaronka azogira igihe umuntu yabasubiza. Kuko abantu kenshi iyo bariko bararondera nk'amahera bateza kubona yuko ayo mahera ni kintu uri kurakoresha amahera y'abandi, icyo kintu abo teza kugira responsibility teza kuyakoresha ukayakoresha neza cyane, kandi ukagerageza ayo mahera ukanayabasubiza ku gihe mwavuganye. Kwera icyizere burya icyizere haramara bigifata umwanya kugira umuntu ashobore kwizera uyundi, ariko iciza nuko umuntu uragerageza ofisi icyumviro ciza kenshi nk'aba entrepreneur abadandaji ose icyumviro ciza ni nk'ibyo Frederic yavuze, uragerageza ariko uramiza ko urashobora kugenda ahantu ho gusaba abantu mukorana ntibategere neza icyumviro ushaka gushika ko washaka, hariho n'abakubwira ko icyo cyumviro atari na ciza, ariko igikuru si uguca ngo uheba icyo cyumviro, uzi ko uyo mugambi ari wo, uzi ko uyo mugambi ari wo, naho hogira abakubwira ngo uyo mugambi si mwiza canke amahera dufise canke amahera dushobora gushiramo, ibyo ntibiguce ntibice intege n'umuntu n'umwe.
Icyo ni cyumviro gihambaye cyane rwose, kudatika intege ni ikintu gihambaye cyane rwose, ukabandanya n'igihe baneguye uyo mugambi ukamucongereza avuga ati repackage it, sivyo? Subira unonosora ukundi gushasha ushe mutonduke duke mugabo wamaze kubona icyumviro cyiza ukakibandanya, ibyo sivyo?
Ego me, icyo ni ikintu gikomeye cyane, kuko iyo hageze gutangura kudandaza hari igihe naho ba wamaze kwandika icyumviro cyawe ukagenda ku wa mbere akakwankira, ariko nahakwankira igikuru ntaba umwansi nahakwankira igikuru urumviriza neza igituma yakwankiye, hari igihe ashobora kukubwira ngo ukamubaza okay naho unyankiye none ibi bintu wabishaka gute wabibona gute, hanyuma ugasanga guhaye ibindi byiyumviro ushobora guca wongereza ku byo wari ufise, ku buryo ugiye nko kuyundi kubabwira uyo mugambi wawe ukababwira umugambi wawe n'impanuro wari waronse ukongerezamo, ugasanga niko imihora ihaye yuguruka. Icyo kintu usanga ari ikintu gikomeye cyane kenshi aba entrepreneur abadandaza kenshi ni bamizako
n'ibyo
bateza kwamizako
kudacika intege.
Egome
ni kintu gihambaye cyane rwose, tubibutse inshuti mwese ko muri kamera barandanya kumviriza iradiyo hejuru ya Amerika, turi kumwe na Sabato, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza radiyo ijwi rya Amerika.
Mwiriwe neza, ni Sabato, irindi ninde?
Irindi nitwa Sabato Israel, ndi hano ahantu bita Nyagatovu mu murenge wa Mubuga mu karere ka Karongi mu Rwanda.
Yego Israel, karibu mu kiganiro muri sanga murafite icyumviro mu kibazo?
Ni kibazo.
Yego.
Nashaka kubaza ese ko hariho abashomeri benshi urwaruka rudafise akazi kandi bamaze igihe kinini mugabo ariko bameze, kandi nabo barashaka kugira ngo bagire icyo bageraho baronke amahera cyangwa babagwiza atunga cyangwa abaherwe nk'uko tubyita mu Kinyarwanda. Ese bo mugabo kugira ngo bazagire ku nzozi zabo zo kuba bagwiza atunga cyangwa abaherwe, mugabo bokora iki? Kuko ni abashomeri kandi barafise imbaraga ariko barashatse impande zose kugira ngo barebe ko hari icyo bogera ko ariko barahebye takintu bagira ko kandi barafise ubwo bushake kugira ngo nabo bazagire ku nzira zabo zo kuba abagwiza tunga bakora iki kugira ngo babe bo banyura muzenzira. Ikindi kibazo cya kabiri hari abantu cyangwa urubyiruko rwamaze kugera cyangwa guhaguruka nk'uko byita mu Kirundi bamaze kugera ku bushobozi bukeya barafise fondation noya y'ubucuruzi cyangwa business mu bice byo mu cyaro, ariko mugabo urasanga uko babonye mu mwaka umwe ni ko babona mu wundi mwaka ni ko babona mu mwaka gatatu nta ntera bagera ko ntacyo biyungura ko ibicuruzwa fise nibyaguma kuba fise imyaka yose. Naye kugira ngo azogere kuri izo nzozi zo kuba yaba umugwizatunga amenyekane mu rwego rw'igihugu cyangwa rwa karitsiye cyangwa rw'akarere cyangwa rw'ikomine yabigera ho gute mugabo ko ashaka kubigera ko ariko clientele ugasanga ntago ziguma ziyongera arakomeza kuguma gutyo gutyo kandi ashaka kugera ku bukire iyo abikora gute mwamugireye inama. Murakoze ni Sabato Nyagatovani Karongi mu rusengero rw'Agasenyi.
Murakoze Sabato Israel. Ibibazo byiza cyane rwose reka duhe ijambo kandi Daniela mwiriwe neza. Daniela matwumva?
Yego turabumva.
Muri hega Daniela?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Ruharambuga aho bita mu mudugudu wa Nkomera.
Kandi kazina ninde?
Nitwa Nsabimana Daniel.
Nsabimana, murafite ikibazo cy'imbiro?
Ndabanza gushima vyo mbere na mbere kuko ni radio nziza duhuza.
Yego ni byiza cyane rwose, urakoze gushima.
Kandi tubashimiye kuri topic nziza mwatoranije kutugezaho.
Murakoze
cyane.
Yego
ndagira mbaze ese ko urwaruka ruri kuba rwinshi kandi imirimo ikaba mikeya ni iki bari kudutegurira nk'urwaruka ko tubona urwaruka n'ibi bihari rwinshi cyane pe rwose kurukuruje neza imirimo biragoranye. Ikindi nabaza ndabaza ese ko abantu bashaka gucuruza ariko imisoro ikaba myinshi kurwaruka kandi biriya bikaba bica intege kurwaruka ese hari icyo murutegurira samurakoze?
Murakoze cyane rwose Nsabimana Daniel ku bibazo byiza namwe reka Lionel Remesha dutangure ku bibazo bya Sabato Sabato Israel baza cyane cyane ibibazo bikomeye cyane rwose by'ukuntu urwaruka rwagerageje kuva kera ariko rusanzwe rwacitse intege ubwo rwaruka rwokora iki ko rushaka kwiteza imbere nago ariko bikaba bitarashoboka gushika ubu bamaze imyaka myinshi muri iyo situation. Ikindi kibazo babaje akaba avuga ati mbega haraba urwaruka rwatanguye ivyo budandaje cyangwa kwiteza imbere ariko ugasanga bari hahandi ntahandi baja aho nibaza ko ariho na bya bindi bavuga ko kenshi na kenshi ni uku kuraba n'indi migambi aribyo bita diversify. Duga ku ijambo Lionel kuri ibyo bibazo bya Sabato bwa mbere na mbere hanyuma turaja ku bibazo bibajijwe na Sabimana Daniel.
Ego mecane ego ikintu ibintu icambere na mbere ugwaruka nshaka kwanza kuroremesha ni haba hari abari ko batwumviriza nshaka kwanza kuroremesha nuko ikintu mbere na mbere nuko nk'ubu umuntu afise nk'iciyumviro cyo kudandaza ikintu cya mbere no shimikira ko nuko ugwaruka aho ruri hose ubu gutangura kuzarura ahura n'urundi gwaruka hanyuma bagatangura bakaza baraganira ibyiyumviro bashaka kudandaza. Icyo kintu ni ikintu cya mbere cyama ari ikintu gikomeye y'abantu bama bahura bagatangura bagashira ibyiyumviro hamwe naho baba baratanguye bagatangura bakaganira ibyiyumviro bakumviriza ibyiyumviro by'abandi biri bagashikiriza nabo n'ibyiyumviro byabo hanyuma bagatangura bagashira iyo migambi yabo mu ngiro. Haba maze gushira imigambi yabo mu ngiro bakabona yuko ego tuguma tugerageza ariko hariho hari igihe bahomba urumva uriko uradandaza uguhomba kurabamo ariko igikuru ni kwama abantu baremeshanya cyane cyane abadandaji hamwe bagakorana n'abandi washaka bagakorana ibikorwa n'abandi bakaja hamwe kuko nk'ivyo nk'uko twatangiye kubivuga nuko hari igihe ugiye kurondera nk'abantu babafasha acanke amashirahamwe afasha hari amashirahamwe menshi ashobora gufasha ariko adafasha abantu ku muntu ariko bashobora gufasha nk'umugwi w'abantu uje uri hamwe bakavuga reka reka tubafashe gatoyi aba batangure igikorwa bagishire igikorwa cyabo ahabona
hanyuma mukanye gatoyi ku kibazo cerekeye nka urwaruka rumaze gutangura ibikorwa byo kwiteza imbere ariko ugasanga imyaka yaheze itatu irahize uracari hahandi abaguzi ntiwongerekanye ika umutahe umwimbu nti wiyongereye nkuko bavyibaza hoko gukimukanye gato cyane
ego nkuko gwaruka rero rumaze gutangura ibyo ibyo badandaza basho kuraba tuvuge nkuko hariho nk'amategeko ariho nk'amategeko usanga atuma badashobora nkuko kongerereza rudandazwa rwabo ikintu gikomeye nuko kenshi nabo ni bo kwegera abo babaserukira abo batwara bakabibamenyesha bakamenyesha yuko ingorane zihari bakamenyesha ingorane intambamyi bahora bagira nko kuronka amadeni mu mabanki nko kuronka intambamyi ari nk'ibintu by'amakori basa makori manini cyane bari ha canke hari ibintu bya ruswa byarengeye bakabishikiriza abakuru kugira barabe yuko ibyo bintu byogabanuka kugira bashobore kuhakurira akoyoko kurasho gusanga nkabo ibihugu bishobeye bikabagabaniriza amatagisi abo urasho gusanga baciye bongereza imitaye hanyuma ibyo badandaza bikongerekana washaka bagahinduka n'abakoresha ugasanga n'igihugu kirahatoreye kirahatoreye ikintu gikomeye cyane
yego me iyo ni nyinshi nziza cyane rwose ku kibazo cyabajijwe na Daniela Nsabimana reka duhe kandi n'ijambo abandi banywanyi bya radio ijwi rya Amerika turi kumwe Jean Longue mwiriwe neza
neza bavandimwe
mwiriwe neza muri hega Jean Longue
Kigali ndera hano bita ku mukuru ubu ngubu niho mpagaze
kandi kazina ninde
izina nitwa Jean Longue Kurutusi
ego duga ku ijambo ikibazo cy'imvino turiko tuvuga cyane cyane ku kuntu urwaruka rwo kwiteza imbere Tuko tuvuga cyane cyane ukuntu urwaruka rwo kwiteza imbere gutangura ibikorwa byo kugwiza itunga kwiteza imbere urwaruka rukaba abakoreshaho kuba iminsi yose bariko barafata amafaranga y'intica ntikize cyane bakava no mu bushomeri duga ku jambo
noneho icyo ngewe na gitekerezo cyanjye nabitangaho
yego
muri iki gihe ndabitewe n'iterambere turimo hari ibikorwa bimwe na bimwe urubyiruko rwajyaga rukora wenda nko mu myaka nk'icumi ishize usanga nko muri iki gihe bidashobora kuza kuba biboneka nk'ubu ngubu nabaganda nk'abantu batuye mu mujyi wa Kigali wasangaga nk'umwana wenda warabagahejeje amashuri yiwe wenda akabona iwabo nta kuntu bimeze akavuga ati reka mfate indobo y'amagi se cyangwa mfate ubunyobwa ngende nkwirakwiza hirya no hino mu bantu bagiye batandukanye wenda mbashe kuba narondera amahera ariko ubu ngubu muri iki gihe ni ibintu bidashoboka habe namba ese ukibaza ati nimba ndangije kwiga nkaba wenda wacu nta gishoro wenda bafite ngo wenda babe n'amafaranga makeya nzajya se wenda ku mashanse nge kwiga akazi k'ikiyede ubwo ni nka nyinyabona sinza yamarira mu kazi ano wenda ikindi kintu navuga ku bandi bari batuye wenda nko mu nce z'icyaro wenda wasangaga wenda cyane cyane wenda bibanda nko ku bintu by'uburimyi se cyangwa ibintu wenda ugasanga nk'umwana guse nk'inkoko yamara kugura inkoko se cyangwa akagurizo nkwabu wenda akazizana akazishyiraho se cyangwa akagura nene ariko ubu ngubu muri iki gihe ubworozi busaba ko ari umushinga uhambaye kuko icyo gihe udafite inzu zarazamo inkoko nta gushobora kuzarana n'inkoko mu nzu ngo bazabe babikwemerera cyangwa sihende ikindi navuga kijyanye no ku buhinzi ho iki gihe rwose ubutaka bwarashize abantu baratuye ku ubutaka usanga abantu babutuyeho cyane kugira ngo nanone kandi uzapfa kubona ubutaka bwo guhingaho nabyo ni ikintu kigoye cyane ibitekerezo byanjye byari byo ngibyo murakoze
Jean Longue ibibazo Jean Longue ashikije n'ibibazo bihambaye cyane rwose ibibazo bivuga ko hariho ibintu byinshi bikorwa byo kwiteza imbere mu kigihe bitogenda neza kuko ibyo byashoboka mu myaka iheze nibyo ashikirije cyane cyane ariko nk'uko twabivuze no kuraba imbere gutanguriza ibikorwa byo kwiteza imbere no kugira ya analyse twavuga ukaraba ikintu kizoshoboka nk'uko namwe Lionel mwabivuze mu kanya gato ariko muhinshu imbere yuko duhi jambo kandi n'undi munywanyi Thierry duga ku jambo mu kanya gato
ego nk'ibyo hariho ego uko imyaka igenda irahera hari igihe hariho ibyo urudandazwa bigenda birahinduka ariko hariho urudandazwa wamarukenewe nk'ibintu mwabuze nk'ibintu byo kurima n'ubworozi nibyo bizokwama bikenewe naho hazoza ubuhinga bukomeye cyane kuko abantu bategerezwa gufungura aho bari hose icyo kintu ni kintu rero bikomeye abuze n'ikibazo tubwe nk'amatongo yabaye makeyi nico gituma ariko nk'ubu nk'umuntu afite itongo rito akwaririma byonyine ashobora kuja hamwe nabo byegeranye bakunga umugambi bagateranya ayo matongo hanyuma bakagira umwimbu hamwe nico gituma n'ibintu byo kudandaza hari igihe umuntu ashobora kubona yuko byoba byiza kwigirana urudandazwa ariko hari igihe usanga byofasha ukoranye n'abandi
tubibutse inshuti muri seko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Thierry muri Yoneza
Frederic
muri Yoneza twibutse akazi na kikirundi akazina akandi kazina egome murafite ikibazo murafite icyumviro na Ishaki Thierry
ego cyimvira ko mbere kirimo n'ikibazo ntangura mbere ndabashimira mwe byinshi kera n'umutumire kubera ko uyu munsi Afrika yacu mbere n'u Burundi hanini tugize no gwaruka rero niba twebwe gwaruka tudafite ibyimviro birashe byo gushobora kwiteza imbere kashomeri kazamaho rero nari gituma njye umuntu ariko aratubwira ndamukengurukire rwose hari akantu mwamubajije ngo none ngo ko imigambi hari igihe bayitangura hamba bakama handi ntibake cyane ngo mbanda mubaje mbere nanjye n'ubwo kujya ko ibyo bintu bishika ugasanga umuntu yakubitwa kaguma ahandi umwimbu ntuduge kandi ubona ko ari umuntu atekereje buriwa ahantu iyo bayibaje ko byaba byanduruka kukure kubera ko usanga hari igihe umuntu yashinze proje kubera ko yayifatiye kuri sanaka agacaraba na kimwe na yabikoze ntabwo atagomba kujya kuko nyine akagira ubumenyi yabikoreye ubwika hano imbere ngeze ashika ko kubera ko ni ibintu takuye muri we ariko yaboneye kubona cabyiri rero nagomba kumaze ubumenyi buke kubera ko turiho turavuga ibi nabona ndabona ishuri ya fondamentali yo kandi irimo inyigisho ubona zituma umuntu ashobora kwiga ibijya bintu byo gushobora kwishyiriraho amaprojekite urabona iryo shuri riho mugabo ikibazo ni iki ko none ishuri riho kandi ikabisohora abanyeshuri benshi none habuze iki kugira ngo ushobore kubona abazini badahamubwira bashobore gukora amaprojekite y'iterambere ubwo nkibwira nti burya hari ikindi navunira akaguha abategetsi hari akantu kaba gahajemo kubera ko utajya guha diporome umuntu ubwabo ukayiha umuntu atashoboye kugira puratike ngo mubone uko bimeze womenga hova umwanya bakaba bakagenda swati bakagira puruzi bakayishyira mu nzirandi hanyuma bakayishyira mu ngira ariko kandi yende mvune akaguhe n'ugwaruka hari ukuntu dufise akagorane ugomba kuyishitura abandi mwese atabona bakwiye kwibaka ariko twumva kandi biboneka neza ko twakora byinshi bituma twiteze murakoze rwose
murakoze cyane rwose nahishimiye Thierry ibibazo byiza eka nakaguhe muvuniye urwaruka eka n'abategetsi bajejwe cyane cyane inyigisho zo kwiteza imbere Professeur Lionel Remesha duga ku ijambo ku kibazo cya ku bibazo bya nahishimiye Thierry mukanya gato cyane rwose ndabona akanya kihuta
ego ikintu icyo ni kibazo cyiza cyane kandi urabona cyane cyane ko turiko turavuga ibintu byo gufasha ugwaruka hamwe n'abandi bose afise icyumviro cyo kudandaza nuko cyane cyane umuntu yafise icyo cyumviro ntabyikora na wenyine nico bituma ateza kuronka abamuremesha cyane cyane nk'ubu yabuze nko mu nyigisho barashobora kuba babyiga ariko ntibayibone ntaronke umwanya wo kubishyira mu ngiro aho rero hashobotse nk'ubu nk'abo nk'aho ryo mashuri bashoboye kwegera nk'amakompanyi asanzweho bakereka abanyeshuri ndibuka kera narigeze nkiri mutoyi hari igihe twigeze kugenda kuraba ihinguriro kera nkicega mu mashuri matomato twagiye kuraba ihinguriro rya Burundi bagikora amacupa mu Burundi canke kuri Brasil kuraba kumwe n'ibintu bikorwa mu ihinguriro nk'ibintu nk'ivyo bashobora kufasha nk'abanyeshuri bakaza barajana abanyeshuri bakaraba amahingurira hari kugira kubera ivyo bituma umunyeshuri ahari atangura kubona ukungene ibintu bikorwa icyo kintu cyaba ari ikintu kimeze neza abantu bakabona ukungene ibintu bikorwa kuko hari ibintu wigira mu ishuri n'ibintu wigira ari uko ubibonye
hari ni ikindi kibazo gihambaye cyane rwose kigumye kigaruka kivuga ati none nkugaruka abantu batangumaze gutangura ikoba byiterambere ugasanga bari hahandi ingwane ziba ziri hehe ni mwe byo kuvuga ngo diversifier cyane ingwane ziba ziri
ego ingorane rero igituma kenshi baba ari handi ni nkuko yabuze yuko umugambi ari gihosha gusanga kenshi abantu batangura ibyo kudandaza babitangura kubera babonye abandi babigize
icyo ni kibazo gihambaye cyane
urumva umuntu ari abantu benshi kudandaza babona umva ngo hasigara amahera mu matomati umuntu agaca atangura kudandaza ibyo umva ngo hagiye amahera mu masima umuntu akaja mu masima ariko iyo hageze kudandaza urabanza ukiyumvira ico wewe nyene wifuza ico ushaka ikintu ushobora kumva yuko muri wewe ushobora gukora ijoro n'umutaga kuko hajya iyo uri umudandaji utegereza kumva yuko ico kintu toye
iyo muri wewe yego
ushobora kuyikora ijoro n'umutaga
yego tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio hijwi ya Amerika turi kumwe na Abdul niriwe neza
Mireneza Freddy.
Mireneza akandi kazi na Abdul Ninde.
Ni sabwa.
Murafite kibazo icyumvira mu kanya gato ndabona kanya kihuta.
Murakoze ndi mu karere ka Rwamagana intara y'Uburasirazuba aho ni mu Rwanda.
Yego.
Ye ikibazo mba nibaza cyangwa se nundi wese nk'urubyiruko yakwibaza.
Mhm.
Ona hari urabona ko urubyiruko rwo muri kigero rwugarijwe n'ubukene kangahe kwijana.
Mhm.
Ariko umuntu aramutse abonye nka agafirunaka ya afite nk'igifirunaka yajya gutangiza urabona kuri iki gihe ibintu by'imisoro biri hejuru cyane ye nta ndibaza nta kuntu bajya bagabanya bwo ku bantu bagabanyiriza imisoro ku bantu bagiye gutangira kuko hari igihe ujya gusora wajya gusora wareba ibintu urimo gusorera ugasanga imisoro ikubye igishoro cyo watangije donje ndibaza cyangwa se nundi wese arifuza kuba wenda ku rubyiruko ruba rukiri hasi rugiye gutangira kuba rwajya rugabanyiriza imisoro kuko imisoro cyane cyane nibyo bintu bisigaye bigora abantu murakoze
cyane gose Abdul ni sabwa reka duhe ijambo kandi Leonce mwiriwe neza
mwiriwe
kandi kazina ninde Leonce
ndenza ko Leonce ndemugisagara cyabujumbura
ikibazo cy'umviro kanya karagiye mwihute ikibazo cy'umviro
murakoze none kumpa aka karyo ntangwe gusuhuza by'umwihariko abamenyesha amakuru bishwe rya Amerika
murakoze muri neza turagusuhuje natwe
imana ibarinde pe hama ikibazo cyanje ni mpungenge mbona mugwaruka go mu gihugu cy'u Burundi ukuntu bamwe n'abandi bahendwa aho boje tugafata kujya hamwe twebwe nyine urwaruka tukiyungunganya cyangwa biriya byo by'umashyira hamwe cyangwa kudandaza utuntu dandaza duto duto mugabo ingorane ziri mu gihugu cy'u Burundi n'izindi ni uko bamwe n'abandi bahendwa ko bakajya mu migambwe noneho bagaca bakoreshwa ibitari byo basanga ariko barakoreshwa amakosa kandi atanibyo ariko barabonamo inyungu ari kugira gusa bateze imbere cyanke abariko barabahenda nizo ngorane mu gihugu cy'u Burundi dufite
yego reka icyo kibazo tugice hirya no hino reka n'umushyira nawe twatumiye Professor Rebesha Lionel reka ariko tubanze duhe ijambo kandi na Ndayisaba ndabona nawe nyine aturindiye Ndayisaba mwiriwe neza mwiriwe neza
mwiriwe ndabakurikiye
muri hehe
nk'isanzwe mbitura mu biteranyi ntara ya Muyinga
duga ku ijambo ikibazo cy'imviro mu kanya gato ndabona kanya kihuta
ikintu navuga no kubashima cyangwa se navuga niho guterera icyumviro
yego
icyo nk'uko mwatuzanye icyo mbona byema ngerageje kuraba ndatewe ubwoba n'ibi bintu n'ibifatiro kuma bibandanye sosiyete yaba iri kuyasambuka kubera yuko abantu barashumera ku kiringo kireki naho n'abatoya babo bagerageje nko kubarabira ko bari mu yandi mashuri bacyo batwira babona ko bitakwiga akamaro byinshi kimwe no twaba nkaho batumire wagerageza kuzabara aba uburyo bashobora kuzabara kusanya abantu bashomereye bakaba kandiza ubwenge mu bintu bijyanye na business kuko bamwe bashobora gutanga bite no mu bikata bitandukanye batashoboye kwiga ibintu bijyanye na business neza bakongera akazi hari abamahimiza gose babereka yuko gukorera hamwe aricyo kintu gishobora kuba hari cyo cyubagezaho kubera yuko babandanyije gutyo nta kintu bashobora kugera ku mukozi cyane.
Murakoze cyane gose Ndayisaba professeur Yedele Mesha Abdul ashikije ikibazo gihambaye aho bavuga ko imisoro ika ica intege nk'abantu bashaka gutangura nk'urwaruka rushaka gutangura ibikorwa byo kwiteza imbere rewonse wewe ndeza ko akabavuga cyane cyane ku byerekeye ika urwaruka rukoreshwa n'abanyapolitike. Ndayisaba nawe akaba tanze impanuro ikaza ukuntu ugaruka kuvyifatamwo no guhimiriza gukorera hamwe kugira ngo rabe ko kwiteza imbere duga ku ijambo kunyishu yabo bashinga ntaye batatu kandi niho tuza kusozera ikiganiro cyacu duga ku ijambo.
Ego ego ico kibazo cyo kurondera imisoro imitahe cyangwa amadeni ico ni kibazo ico camari ari kibazo nyamukuru ku bantu bose badandaza aho baherereye hose. Ikintu nk'ibyo twavuze yuko umuntu urabanza ukandika umugambi kuraba umugambi wawe icyo ushaka gushikako ko ari umugambi wawe cyangwa ari umugambi wabonye kuyundi igikuru urabanza ukandika uyo mugambi ukabona icyumviro icyo ushaka kudandaza y'ibintu uzobikura abantu muzobikorana bizosaba amahera angahe amahera uburyo ufise n'ubuhe aho utegekanya gukura uburyo ni hehe hanyuma ukabyandika ariko icyo cyumviro ikindi nacyo nashaka no guhimiriza urwaruka n'abandi bose bafite icyumviro cyo kudandaza ni ugutangura kuganira kuko kenshi abantu iyo bariko baraganira iyo murandaba abantu kenshi ntibaganira ibintu byo kudandaza kenshi abantu baganira ibindi ntibaganira ibintu byo kudandaza. Kudandaza ni ikintu gikomeye kandi n'umuntu wese naho yaba asanganywe akazi ariko akabona amahera mubanye make amahera yo kuba hatangwa kuba make ajo kugira nawe n'icyumviro cyo kudandaza hanyuma akazi araganira n'abandi. Ibyo rero bisaba yuko umuntu muri twewe twatangira tukaza turi turahindura ukungene twiyumvira tugahindura inyumviro tukavuga okay ubu reka ngerageze kwiyumvira nk'umudandaza. Hari uwavuze yuko inyigisho umuntu yoraba kumwe nashobora nawe kuzarongereza yego nk'izo nyigisho umuntu arashobora kuzarongereza nk'izo nyigisho nyine za business akongereza akazariyigisha buhoro buhoro ashoboye gushikira ubuhinga bwa none bw'ama website harimo arama information isanga arama information hari iri kwagusa ariko ikindi naco habonetse naho baba bariko baragirisha barigisha abandi uko umuntu ashobora kudandaza ico naco ni ikintu gikomeye.
Uravuze ikintu gikomeye cyane rwose guhindura ibyiyumviro nka kumwe avuga ati paradigm shift ugahindura ibyiyumviro kenshi na kenshi kwivuga si byiza mugabo nk'umurudandaje nk'igihe uri kurasaba umutahe ni ukwerekana ingene wewe ari wewe ushoboye ubwo rudandaza uriko urashira imbere. Ikintu rero ijambo nyamukuru mu gusozera mubwira ugwaruka gwahora rutinya twavuze ko gushira imbere ikakubahuka no gufata risk bikomeye cyane rwose ijambo rya nyuma kugwaruka rutwumviriza muri iki gihe duga ku ijambo yemera
icyambere no kuremesha ugwaruka
n'amasegonda 30
ufise icyumviro cyiza yamize ko ntihagire icyo atinya agerageze ashike ku cyumviro yifuza gishire mu ngiro.
Professeur Lionel Remesha ndagushimiye cyane rwose ku nyigisho twunguranye n'urwaruka rwariko rwumviriza ikiganiro muri sanga cyo museka n'abandi bose bashobora kuba bumvije ikiganiro. Ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye twakuzinduye aho iwanyu wa Los Angeles aho muri California ni haracari kare. Turashimiye kandi na engineer
yafashe mu
ego turashimiye na engineer tukaba dushimiye na Fatuma Karara yadufashe kugiranya ikiganiro. Turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga cyo muse mugire amahoro n'umugoroba mwiza mubandanye mwumviriza ibiganiro vya radio Ijwi ry'Amerika. Mungira mahoro n'umugoroba mwiza mwese.